Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, aho muri hose kandi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Abashinjacyaha b'u Rwanda bateraniye mu nama yabo isanzwe i Kigali.
Ikibazo cyo gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni ikibazo twumvaga cyagombye kuba cyaracitse. Ntabwo byumvikana uyu munsi ko haba hakiri umushinjacyaha gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abayica amategeko kandi ari bo ba mbere ugomba kwibahiriza.
Uyu ni Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda, mu nama rero y'abashinjacyaha b'igihugu. I Kigali kandi hateraniye inama mpuzamahanga ku bibazo byo kuboneza urubyaro, turavuga no ku ndwara ya gisukari mu Burundi. Mu Rwanda uyu munsi rero abashinjacyaha bose bari mu nama yabo ya rusange bateraniye i Kigali. Umukuru muri bo Jean Bosco Mutangana yababuriye ko uzongera gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari we uzabihanirwa. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Inteko rusange y'abashinjacyaha yateraniye i Kigali yanenze imikorere ya bamwe mu bashinjacyaha bakora nabi akazi kabo. Mu nenge zagarutsweho havuzwe abashinjacyaha bashyingura dosiye badakoze amaperereza y'inyongera. Hari abagaragaye ko batabaza batangabuhamya kandi byari bikenewe. Umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana yihanangirije cyane abashinjacyaha bafunga abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umushinjacyaha mukuru avuga ko uzongera kubifatirwamo azahanwa bikomeye. Imibare yagaragajwe n'uru rwego yerekana ko abarenga 160 bafunzwe muri uyu mwaka mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umushinjacyaha mukuru akavuga ko uzongera kubifatirwamo azahanwa mu buryo bukomeye.
Ikibazo cyo gufunga abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ikibazo twumvaga cyagombye kuba cyaracitse. Ntabwo byumvikana uyu munsi ko haba hakiri umushinjacyaha gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abayica amategeko kandi ari bo ba mbere ugomba kwibahiriza. Icya mbere, gufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigomba gucika burundu. Ariko nanone nkabibutsa ko tugomba gufunga ugomba gufungwa. Amategeko avuga yuko detention ari exception, niko principe ari liberty. Ibyo mwese murabizi, biri mu mategeko. Ntabwo umuntu ubageze imbere n'udafite impamvu zikomeye zituma afungwa ko mugomba kumufunga. Mugomba gufunga mbere na mbere hakurikijwe amategeko. Icya kabiri, hakagomba gukurikirana umuntu afunzwe ari uko nyine agomba gufungwa.
Minisitiri w'ubutabera nawe ukuriye uru rwego yasabye abashinjacyaha kwirinda amakosa yo mu kazi kuko ubu ababakurikirana babaye benshi. Minisitiri Johnson Businge:
icyo kintu rero umushinjacyaha mukuru yababwiye kiraremereye, kandi uko igihugu cyacu kigenda kigira imbere ni nako kigenda kiremera cyane. Uko mu myaka 15 ishize wagifataga, uyu munsi ntabwo ari kugifata. Uyu munsi hari ikoranabuhanga ryinshi, hari itumanaho ryinshi, hari ibibazo byinshi. Abantu basigaye batubaza ikibazo ubundi bakubaza kuri mu rukiko ukavuga ngo jyewe ndi umuburanyi ntacyo mvuga. Ariko ubu ngubu urwego rwa accountability rwarazamutse, rwaranahindutse cyane. Ubu icyo bita urukiko rwa public opinion rusigaye ari urukiko nk'izindi.
Umushinjacyaha mukuru yanavuze ku nyandiko zita muri yombi abantu bivuga ko bahungiye mu mahanga basize bakoze ibyaha mu Rwanda. Nubwo yirinze kubavuga amazina mu binyamakuru bya hano mu Rwanda, mu minsi ishize byari byasohoye inyandiko zivuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda buri muri gahunda yo kohereza muri Afurika y'Epfo impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa, uyu yahoze ari umusirikare mukuru mu Rwanda, akoherezwa mu gihugu kugira ngo akurikiranweho ibijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa se yashinze. Nakibajije Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda, avuga ko urwego kuriye rwatangiye imyiteguro yo gusaba igihugu gicumbikiye Kayumba Nyamwasa ndetse n'abandi atavuza amazina kureba uko bagarurwa mu gihugu.
Abo ngabo mbajije ni abantu bamwe bakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda mu manza zabaye public. Ntabwo ari ibanga rero, turabakurikirana. Ndetse usibye n'abo bonyine n'abandi bose bahunganye umudendezo w'igihugu, twiyemeje kubakurikirana kandi tukabashyiriza inkiko. Ni inshingano y'ubushinjacyaha ya mbere na mbere iri mu itegeko nshinga y'uko ubushinjacyaha bukuru bufite inshingano zo gukurikirana abo bantu. So nakubwira yuko rero tubakurikirana, turiho dukorana n'ibihugu baherereyemo, turiho dukorana mu buryo bwa diplomasi kugira ngo bazashobore gushyiriza inkiko aho baba ari, kuko umuntu uhungabanyije umudendezo w'igihugu nta kintu na kimwe aba yifuriza Abanyarwanda. inshingano rero duhabwa n'itegeko nshinga no kugira ngo abo bantu natwe tubakurikira.
Kandi mazina umushinjacyaha mukuru yatangaje gusagijeje ko iki gikorwa nikirangira abanyarwanda bazamenyeshwa ibizaba byavuyemo ko ari ku nta byinshi yabivugaho kuko iperereza rigikorwa mu ibanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Njutimu kuri kirani vigani ilo kuri radio Ijwi rya Amerika, mabigani ilo vya chumunu. Aretse ukudukuri kirana kuri FM, mushobora nukudukuri kirana kumirongo migufi bita short waves, kumusi waka tanda tu nukumusi uimana guhera isaha chumi, kuchiki saha chumi ni imwe zoku muhinga mo, mushobora kudukuri kirana kuri kilo els, ilihumbi chumi na bitanu na majana tatu na mirongi vili, kilo els ilihumbi chumi na bitanu na majana tatu na mirongi vili ndwi na zitanu, na kilo els ilihumbi chumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo hertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu, mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo hertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Naho muri aka kanya murakurikira Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa mbiri ijoro. Intumwa z'ibihugu birenga ijana ziteraniye i Kigali mu nama mpuzamahanga y'iminsi ine yiga ku bibazo byo kuboneza urubyaro. Inama yafunguwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, Edouard Ngirente. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Pierre Claver, niyo nkuru yakurikiye umuhango.
Iterambere rirama ku gihugu n'umuryango muri rusangi rifatiye ku bana bavuka, nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda, Edouard Ngirente, mu kugurura iyo nama. Ati ibyigwa bitari bike byakozwe byerekana ko umugambi wo kugabanya imbyaro ufite ingaruka nziza z'ubutunzi bw'igihugu n'ubw'umuryango. Ati ni inzira nziza kandi yo gutuma abantu babaho neza, abagore ntibagwaragurike, abana ntibafatwe n'indwara nyinshi nko kugwingira, ndetse n'ubuzima bw'umuryango muri rusange bukamera neza. Ati kugabanya imbyaro si iby'umugore gusa, ahubwo biraba iterambere ry'igihugu kandi biraba buri wese. All of us. Uko niko n'abagore n'abagabo bakoresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro babibona.
Ndubatse mfite urugo.
Uramukoresha buno buryo?
Ngenda bukoresha cyane. Mfite abana babiri ariko nteganya kurekera abo ngabo kuko aribo bari mu bushobozi bwanjye. Icyo nabwira abagabo bagenzi banjye muri rusange ni uko uburyo bwiza ushobora gutuma umuryango wawe ushobora gutera imbere ukagera ku cyo wifuza kugeraho. Babana bakabona amashuri, bakabona ibyo bakeneye byose.
Yego, ndabukoresha. Nk'urugero mfite umwana ufite imyaka 2 n'amezi 5, ubu ngubu sindateganya kumukurikiza. Nk'uko utegura umushinga wo kubaka inzu ukabanza ukikusanya ugashyira ubushobozi hamwe no kubyara, nuko ugomba kubanza kwitegura ukavuga ngo umwana ngiye kubyara nzamwambika iki, azarya iki, azigate, ibyo byose ukabishyira muri gahunda zawe ukabona kubyara. Wamara kubona witeguye koko ugatwita. Kugeza ubu ntabwo abagabo barabyitabira cyane ku buryo kumurugero rushimishije.
N'abarundikazi baba mu gisagara cya Kigali basigaye barijukiye ubwo buryo, ubona ko benshi muri bo ari n'impunzi.
Yego cyane ndabukoresha. Nkoresha agapira ko mu kuboko. Akamaro ka mbere ni ku magara y'umwana uri kuronsa, kuko n'umukurikiza utabishaka. Umva umwana uramwosa akonka igihe ushakiye. Ntubyari ntahekana. Ibyo ntahekana hari umwe ubangamira ntakure afite amagara meza. Mu buzima bw'impunzi bw'ubuhunge ntitubaza ngo tubyare benshi, tubyara bake.
Yamara hari n'abagifise amakenga ko ubwo buryo bwo kugabanya imbyaro byaba ibinini akanyuzi gashegwa mu gihimba cirondoka c'umukenyezi canke gashegwa mu kuboko bishobora gutera indwara, harimwo n'indwara y'igisukari diabete. Aho abaganga barahumuriza ko ubwo buryo atangwara nka diabete butera. Muganga Amusu Charles Boni akora mu mugambi wigisha ivyo mu gihugu ca Mali.
Il est important que on n'impose pas une méthode à une femme
Ati si ngombwa ko aba gutegeye ku mugore uburyo bwo gukoresha mu kugabanya imbyaro, ahubwo arakwiye ko umugore ahabwe insiguro zikwiye ku buryo bwose bushoboka, akaba ari we yitorera uburyo ashaka, gutyo muganga akabimufashamwo. Nukuri nta buryo na bumwe butera diabete, ahubwo usanga abafise ibimenyetso byayo ariko atarabimenya. Ntihagire umukenyezi asubira gutinya kuko ibivugwa byinshi ari bihuha bifatiye ku kutamenya amakuru akwiye. Naho yaba afise indwara nka hypertension canke diabete, yegera umuganga kuko naho ni hari uburyo bwabagenewe. Aba basore n'inkumi ako kamo bavuga ko bakumva atakizo babuza gufata ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro nibamara gushinga ingo zabo. Babona ko abagabo bakwiye kubigiramo uruhara kugira ngo imyumvire ihinduke.
Bigabanya abana babyara bakiri bato, kubyara abana b'indahekana, kubyara abana utabyiteguye igihe kitageze. Nk'ubu ngubu nkanjye ukungana, ndi mutoya, ntabwo nshaka kubyara ubunona. N'ubundi nanjye sinakufisa kubyara abana benshi, na bane sinabashobora.
Nka batatu babahagije.
Ubundi u Rwanda iyo tire by'abaturage barurimo tukareba ingano yarwo, twe turabizi ko ari ruke, nta resuruse rufite, na tireri y'amabuye n'ibindi byose. Turakenera strategi yo kugira ngo abantu tube bake, njye iyo nzayikoresha kuko ifite akamaro cyane.
Iyi nama y'iminsi ine yatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere, yitabwiye n'abantu barenga 300,500 baturuka mu bihugu birenga 100 byo ku isi. Intego ni uko kuva ubu gushika mu mwaka w'2020 hoba hamaze kwiyongera ko abantu n'imiburiburi 120,000,000 bafata uburyo bwo gutandukanya imbyaro. Pierre Clave niyo nkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Tujye mu Burundi ejo kuwa gatatu, nabo nk'isi yose bazazirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara y'isukari diabete. Leta y'u Burundi itangaza ko iyi ndwara ari ya gatatu mu za mbere zifata abaturage b'u Burundi. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Tuje kwipimisha indwara y'umutima n'igisukari batwakiriye.
Aho ni muri zone ya Buyenzi mu bibanza bibiri, ahitwa kuri Foreyami no ku ibarabara rya 14, hipimishirije ababa muri iyo zone kugira bamenye nimba bagenda n'indwara y'igisukari. Umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya SIDA, Jean Baptiste Nzokirankuze, yabwiye Ijwi rya Amerika igituma icyo gikorwa cabereye muri zone yo mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura.
Buyenzi twayitoye, twategerezwa gukorera mu mazone menshi, ariko Buyenzi ni imwe mu mazone kuvuga yo mu gisagara ca Bujumbura afise uburyo bubaye abaye. Ariko bivanye n'uburyo dufise, twabonye twakorera muri zone imwe, ariko tukaba tuzi ko ngaha muri zone Buyenzi abenegihugu baho urasanga bakora utuzi bakorera ngaho nyene kwibarabara. Hariho benshi usanga badandaza utuntu kwibarabara, ugasanga ntibafata umwanya wo kugira nka sport dufate. Kaca tubona rero ko harimo aho twohera kugira ngo dupime, kuko kiretse gupima birajana n'inyigisho zo kubabwira ukuntu bo kwigenza kugira ngo bikingire indwara y'igisukari, na cyane cyane mu kugira sport, kugira imyimenyerezo bagakora sport.
Abo Ijwi rya Amerika ryasanze baje kwipimisha bashima icyo gikorwa cyatunganijwe, bavuga ko bizobafasha kumenya uko amagara yabo yifashe.
Naje kwipimisha igisukari na hypertension, mbo haraho mpura numva umutima usimba bitagenda neza, nkaba niyumvira ko nobangwaye nka hypertension cyangwa igisukari mu kimwe. Mbo batwakiriye baduhaye nimero turarindiri.
Naje kwipimisha ndabe urugero rw'isukari aho rugeze, niyo numva kumengo kuguma numva bizunguzungu, niyumvira ko biba ari diabete numye mu kanwa. Ngica mbona umengo n'ibimenyetso bya diabete, nagira ndabe ko ari byo.
Na numvise communique ku radio ejo, hanyuma canifuza kuza kwipimisha nanje kugira ndabe aho uko ubuzima bwifashe. Umva kajye mu yindi w'amaraso, hari igihe numva mu mutima umenga bimeze neza.
Abo banyagihugu bagasaba kwica igikorwa cyoza kiraba kenshi mu ntumbero yo kugabanya impfu zamazashitse biturutse kuri iyo ndwara bita rwicaruhoze diabete mu Gifaransa. Uno mukenyezi agasaba n'abandi kwijukira kwipimisha.
Mpanuro ndiko ndabaha abari vema baze n'ingoga ngaha sukumahera ni kubuntu, vema turabasavye bose baze wipimishe nta kibazo kandi nta kamaro ko kuguma muhira ugumye muhira urashobora kuba urwaye diabetes hanyuma uri muhira ukavongo bakuroze bagize gute kandi ufite diabetes
umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko ubwo bushikiranganje atakubutagira kugira buhimirize abanyagihugu kwisuzumisha iyo ngwara y'igisukari Jean-Baptiste Nzokira Nkuze yabwijwe ijya Amerika abo bifashanya muri ico gikorwa
dusanzwe dukorana n'ubundi bushikiranganje ariko ubupimwe tugasanga arafise iyo ngwara hariho abaganga baca bamurangira ahagenda ku muganga kugira ngo amufashe baca babandanya bamukurikirana ibijanye no kuyikingiranaho abajeje intwaro yo hagati mu gihugu dusanzwe dukorana neza haba mu gutanga inyigisho kugira ngo bikingire ingwara igisukari ekasiyo gusa mbere no mu kwikingira izindi ngwara zose zishobora kwibonekeza mu bene gihugu
iruhande yo gusuzumwa ku buntu ingwara y'igisukari abanyabuyenzi banasuzumwe ivuduka ry'umuridi w'amaraso hypertension mu gifaransa umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yararungoye icyo gikorwa muri zone ya Buyenzi avuga ko kwipimisha bibera ahari bitaro hose ku butaka bwose bw'u Burundi ariko yamenyesheje ko atabiharuro by'abagenda na diabete byo gushika muri no mwaka wa 2018 biregeranywa
biribonekeza ko ingwara ya diabete ingwara y'igisukari mu gihugu iriho nkikiri agaseseshwa rumuri kuko ubwa mbere bibaza ngo ni indwara y'abamwe bitango bateye imbere cyane ariko ubu no mu gihugu hagati hari biraboneka ko iriyo ibitigiri hoba hasigaye kuraba neza ubukuru umwanya tugeze ibitigiri tugeze ko cyo ni igitigiri umuntu ashobora kuba hamu nyuma yabanje kuraba uno munsi kugera uno munsi igitigiri dufise ingene kimeze
ikizwi gusa nuko mu mwaka wa 2016 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwari bwamenyesheje ko muri 2010 ku butaka bwose bw'u Burundi abagendana iyo ngwara wicaruhoze bipimishije bagera ku 12,000 n'amajana 5 kuri uwa gatatu igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari ni indwara igira gatatu mu Burundi ituma abantu baja ku musego mu bitaro uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda iwanyu mu ntara rero ni buri munsi ku Ijwi rya Amerika. Abarundi batavuga rumwe na leta y'igihugu cyabo baba mu mahanga bararega umuhuza mukuru president wa Uganda Yoweri Museveni ndetse n'abagenzi be bandi b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba ko ari bo batumye ibiganiro hagati y'abarundi bitagira icyo bigeraho. Bikubiye mu itangazo basohoye ejo bundi hashize ku cyumweru nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriyeho mu kanya gashize mu kiganiro muri Sanga na Jean Minani umukuru w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Emmanuel Bamenyekane akurikiranira hafi politiki y'u Burundi na Leonard Nyangoma umukuru w'umugambwe SNDD akaba kandi yarahoze ari n'umukuru wa Senared Dr Jean Minani ni utangira avuga ku ruhare rw'umuhuza na karere
kubwacu bwa mbere na mbere abavyononye ni leta y'u Burundi y'u Bujumbura n'abayitwara n'abayishyigikiye kuko ari bo ntari nabyo batigeze bashaka kuja muri ibyo biganiro ubwa kabiri turavuga yuko akarere ariko kari kajejwe guhuza abashamiranye ataco kakoze kugira ngo ushobore guhura twese wicare hamwe nk'uko twabibonye igihe twarimo twaganirira amasezerano twasinyiye Arusha warabona ko bari bashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo bahuze abashamiranye ariko ubu nta nguvu na noyo yabigizemo
Dr. Binani nashaka tuvuge cyane cyane kuri ibyo bigo bishasha byagirizwa umuhuza perezida w'igihugu cya Uganda
reka ibyo nimwo ndaza ko rwa gatatu twarabonye yuko umuhuza ariwe Museveni ariwe yari gushobora no gufasha wamufasha Benjamin Mkapa ntanguvu yabishitsemo na gatoyi nawe nyene nabyo nyene kuko mukafe yakoze nkumengo ntagira umufasha ntabakuru bihugu bahari bamufasha baho karere byose byatumye biganira bidindira ataho bija ataho bishika.
Ego minamwe Leonard Nyangoma uko niko mubibona umuhuza yori Museveni niwe mwota kwa makosa changi amakosa ari ku Barundi hagati yanyu abanya politike mwe bwinyine
eka Frederic Mbandi ngosoye gatonya abatavuga rumwe na leta batashimye ngene ibiganiro byashoboye kugenda ndetse nk'ivyakunze nk'ivyigeze biba abatavuga rumwe rero na leta ntibari hanze gusa n'abari mu gihugu bavuga cyo kimwe tuvuga rumwe ariko kuko mubizi ndabizi Dr. Minani yashimye ibiganiro byarusha gukwaje kubivuga yakobo nawe nyene yarabiciyemo cyane gose gihe nyagihe nyene yari muri FNL ijyarirongowe na Gwasa ico tuvuga rero nuko kugira ibiganiro bishoboke nuko haba ku mpande zibiri ziganira abatavugana umwe na leta haba hari ubushake ku mpande zose icabuze ca mbere nuko hari ubushake buke kuri leta burya leta ko ivuga ko ari ifite ingufu niyo igira intambwe ya mbere ikabona yuko hari ingorane kandi ntawuhakana ko mu gihugu hari ingorane nyinshi ikimenyamenya ibimenyetso n'impunzi zirenga 500,000 n'abantu bapfunzwe fungi vya politike naho abesha rwapfungiwe ibindi nibindi nkaje ubonda ndi hanze canke Dr. Minani ari hanze aba indongozi nyinshi z'imigambi zavuga mwe na leta ziri hanze ibyo rero leta yateza kwibaza ikibazo yonye niti ngo tuganire ibyo ari kuba byiza ndetse iyo tuganira hagati yacu atanundi abanje kubijamwo aho niho byari kugira akamaro nufatira nk'akarero kujya mushyaraganje wa mbere wo muri Ethiopia wenyene yarekanye ko ari umuntu koko akunda igihugu ari anome d'etat umuntu wa leta koko aca arafata ingingo nge twumvikane na Eritre barabikora twagiye tumva byaheze ariko n'ubu
Nyangoma ibyo biganiro hagati y'abarundi
yavuze yuko leta ariyo yanse abo bahuza nta mwete babishizemwo nico gituma bamwe basaba bati basebyungururize hejuru ari
ico cyimvira ushikirije mushya na Nyangoma kirashoboka uyi abanyapolitike mwebwe murashaka kuja hamwe mwebwe mwenyine atabahuza bahari mu kagira ico mushitseko
yoshoka mugabo ndakubwiye kuko nabivuze hamwe leta yugira iti bo ego twashwanye na bariya naba abatavuga rumwe ariko imbere hejuru ya twese hari igihugu cacu igihugu cacu rero reka ibi byose tubihagarike bakatanga n'ibimenyetso bakarekura abanyororo bakarekura impunzi zigatahuka ku bwinshi n'ibintu byinshi byokogwa bagafuta bagahagarika ngo izo ayo mantu ze bandikiye abatavuga rumwe na leta bavuga ngo ngo nibabafate bakabihagarika iyo mitahe bakayihagarika n'ibindi bitari bike bukora hanyuma bagaca bagira bati enda tuganire ariko uravyaho ibintu bigeze umengo biragoye cyane ariko ntawuhebura ntawutanga imana guhebura birashoboka n'ubuko bukwikubita agashi tugatunganya ibiganiro bikenewe tukumvikana no kumuhuza bikenewe umuhuza twiyumvamwe twese nibyo byiza na kare abo bahuza baduha kenshi buhura nabo arabo baduhaye nyine ku ngufu hanyuma ariko tushoboye kwiyumvikanira ku muhuza b'igihe bikenewe tukamwitorera akaja hagati tukagira ibiganiro tukazojya dushikiriza amakungu ikintu twubatse kuko nibo urindira kuko bakunda kuvuga ngo none ngo tuje mu biganiro hari uko aratugwanya twe ntitwashaka gukoresha ingufu ntibarindire yuko abantu kukwihebura muri bamwe bamwe bashobora gufata ibigwanisho bakagwana ariko ibyo sicyo twashaka
egome reka deni ijambo Jacques Bigirimana nawe nyine atubwire ukuntu umugambwe wiwe kanabo bavuga rumwe bakiriye reka ibirego bishasha bivuga ko umuhuza perezida wa Uganda yori Museveni aliwe afisa makosa kuri ibyo biganiro bitagenze neza bwa ku ijambo mushika na Jacques Bigirimana
murakoze ugambe na rero mbaje gusubira kuramutsa abo bene wacu turiko turaganira batara hano icyo baramenya cyo nuko
nk'umugambo FNL ndetse n'umindi migambwe turi kumwe nitunezerewe kubona abo bantu tuzi icyo bamaze mu gihugu, tuzi n'icyo bamaze bari hanze y'igihugu badashobora gutaha. Ibyo ntibitunezereje. Yego, mera amajambo duterana ya politike n'ibindi, ariko tugiye imbere rwose tukabaza imitima yacu, turumva yuko twifuza yuko tuba hamwe nk'uko twari hamwe imbere yabijya ibintu byo mu 2015, tukavuganira ngaha mu gihugu, kuko bose ndazi ko bakunda Burundi kandi ndazi neza yuko bafite icyo bigeze kwerekana mu bijyanye no kwereka Abarundi n'amakungu ko bakunda Burundi. Rero nashaka kukajya agatima kabaranze igihe Burundi bwari buherutse kwitorera inzego za demokarasi. Ndazi neza yuko hari ibintu byinshi abo bashingantahe babiri barengeje ko ararenza ko ibyo aribo babaje barabirenga ko barashira ineza y'igihugu n'abanyagihugu imbere, ibintu biragenda neza. Ariko rero iyo bakoravuga uyu munsi ndiyumvira ujya mutima bari bafite kiriya gihe iyo waroye mugabo nibaza nti birare. Rero nagira nti uyu munsi cyokorwa nibareke kuta umwikomo ku banyamahanga. Ikibazo cy'Abarundi kiri kuri Museveni na gato, ikiri kuri Mukapi na gato, ikibazo cy'u Burundi kiri muri twebwe nyine Abarundi, kandi kiri muri twebwe nyine abanyepolitiki. Rero ubwa mbere na mbere hoho niduhinduke, imitima mibi yari imitima mibi irimo ibintu by'ugomba kwihorahorana cyangwa kubanganyana, tubane tubireke, turabe ikintu twokora muri rusange, tukurengera ibitubabaje, hanyuma turashobora no guhurira n'ahandi atari n'i Arusha, kandi tugahurira n'ahandi tutari imbere y'umuntu n'umwe w'umunyamahanga. Yee, nibaza yuko rero
icyumviro n'umushyira ntahe nyangoma yashyigikiye yereka twibutse abariko baratwumviza ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Etienne. Etienne, muri beneza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Muri hehe?
Twebwe duherereye mu Burundi.
Izina ry'ikirundi
ntacyo nibikwiye ko umuntu wakwidondora cyane.
Duga ku ijambo, unyarutse ikibazo icyumviro.
Jake, nagomba kubaza.
Yego.
Nuko hano bagerageje kuvuga yuko akarere ka Afrika ariko katabize intege Yoweri Museveni atabize intege. Nagomba kubaza none nk'ibintu uwo yagerageje kuvuga ati niba atabize intege, none abarinde ko twumva ibyageragejwe kuba byose by'ibiganiro Mukapa nta kintu avuga ngo tuvuge duti yatangaje ikintu, none ibi byo barahise bagashaka bimenya gute.
Reka tubaze icyo kibazo mubajije. Reka dutangure kuri Dr. Jean Minani. Duga ku ijambo ikibazo cya Etienne.
Ubwa mbere na mbere n'umufasha wiwe Mukapa yabivuze ati karere abakuru b'igihugu b'akarere ntibamfashije bikwiye, n'umuhuza nafasha nawe nyine ntiyamfashije bikwiye. Nonumva wumva bigoye kumenya. Ubwa gatatu birabudeka neza ko atanga imvuna nkeya bashizemo, kuko bashyiramo ingufu nka zirya bashizemo. Igihe twarimo turaganira arusha ubwa mbere na mbere aba bakuru b'ibihugu aho karere, ni ukuri twese twari gusanga twicaye hamwe turimo turaganira.
Ka tubaze n'abandi bashinga ntahe ikintu babona co kurikira nk'uko Etienne abibajije. Ikintu co kurikira ni ikihe mushinga ntahe Leona Nyangoma mu kanya gato amasegonda 30?
Icyo two bivuga ko Dr. Minani asa n'uje kubyishura nuko nari nanabivuze yuko leta yufata inyigo yonyine tugiyewe ubu ndarengeye byose nshize imbere neza y'abanyagihugu ikaza mu biganiro, bikenewe ko twumvikana kumuhuza nk'uko nabivuze, tukamurondera tukamuzana tukadushira hagati yacu, umugabo hakaba hariho ubushake. Icyo ni ikibuze
ikibazo mushikana Nyangoma cy'abahuza cyarabaye ingorabahizi ku Barundi, abahuza bamaze kacanke abaserukira ayo mashyirahamwe ni gake batavuga rumwe na leta babumvikana ko na leta y'u Burundi. Reka tubonereho akanya kukubaza Jacques Bigirimana, niba umuhuza yoboneka yo kumvikanwa ko n'imirwi yose mu Burundi itavuga rumwe.
Murakoze. Mbega umuhuza asumba Abarundi bonyine ubwabo ninde? Jewe cyo Burundi mu kiganiro nagiriye ku mpanda muri province Bubanza navuze yuko aho bigereye Abarundi bonyine barashobora kwicara. Je icyo nokubwira nuko abo basiga nta babiri ubona ngaho ni inararibonye mu bintu hamwe n'ibi ibibazo bamaze guca mu nk'ibisa n'ibi ni byinshi, kandi ingene babitoreye umuti ntibyabereye kenshi imbere y'umuhuza. Hariho n'ibindi birebire inani arabizi cyane bitiriwe bigaca imbere y'umuhuza. Je icyo novuga gusa aho igereye bajya abo ko tugira Imana bakabakiriho akaba ari inararibonye na leta ni barundi ahantu nk'abarundi bonye ni barahari aho buhurira bavugane nk'abarundi kandi bashaka inyishu y'umunyagihugu w'umurundi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mugenzi wacu Frederic Nkundikije rero yaganiraga n'abanyapolitiki b'Abarundi Jacques Bigirimana, Dr Jean Minani na Leonard Nyangoma. Iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwa radio yacu voa.com. Maze rero mugire umugoroba mwiza, ndabashimiye cyane, murakarama.